Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Umunezero kandi gusubira kubana namwe inshuti n'abakunzi b'amakuru y'Uganda yagagwa Internews. Amakuru uno munsi mugiye gushyikirizwa na Jewe Nini Nahazwe Maria Karori, mbifurije ikaze. Mu rusende ishyirahamwe ry'abagira neza b'Abanyadana Marike Adra ryarashize ku Kivu impunzi majana nezo mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda inyuma y'amezi atandatu zikurikirana inyigisho zatunganijwe n'iryo shyirahamwe mu bisata byo gusona impuzu, kumwa no gusuka imishatsi y'abakenyezi, gukora imikate n'ibindi. Alexandre Bizimana arabitubwira.
Biciye umugambi w'iryo shyirahamwe ku bufasha bwa HCR wo kwibako mu buzima busanzwe bw'impunzi zo mu nkambi ya Rusenda, batanze ibikoresho by'intango ku bantu bari hafi y'amajana ane bakurikiranye inyigisho zo gushona, kumwa no gukora imishatsi, gukora imikate, amabenyi n'amacabati, hamwe no gukora amasabuni.
Abo muri Sade Kwartira duhaye imashini hamwe n'igitambara cyo gusabakiriya hamwe na brosso n'ibase n'indo. Aha baduhaye namwe kuko bandanye ubuzima atugisana matwashinga kweri ku musada wabo baduhaye.
None mushimira gute ishyirahamwe ryaje kubahereza imfashanyo nk'iyi?
Siramu twayishimira ko yaduhaye imashini, ariko nubwo itaduhaye ibintu bikwiye hacyo kibuze yo kidufasha ko nk'ibibanza amapano n'ada turasaba ko badufasha mu yaga nkuba n'ikibanza dushaka gukoreramo.
Mwamenya ko icyo gikorwa cyari cyatanguriwe no guhabwa udupapuro tw'uburinganire n'ibyo bikoresho tw'amadolari 40 kuri buri muntu wese, akaba ari nako gaciro bifise ibyo bikoresho baronkejwe inyuma yo guhabwa impapuro ndanganyigisho arizo brevet de formation.
Amatafari arenga 1000 arabumbwa buri munsi n'impunzi z'Abarundi zo muri site ya Murongwe zihagarikiwe n'ishyirahamwe Kimuntu ARD. Ibyo bikorwa n'abakenyezi barabyitabira kuko kenshi na kenshi aribo bavoma amazi yo kubombe ku budongo. Edward Nzambimana yaduteguriye iyo nkuru.
Buri mpunzi ikaba itegerezwa gufyatura amatafari 1,500 kugira ngo inzu yuzure. ARD ikamenyesha ko ibyo bikorwa bizomara ikiringo cy'ukwezi kumwe, kandi ko bazobaha amabashe yo gusakara hejuru ndetse n'ibiti.
Yewe ngezeje ku matafari 270 mugabo birangora gufyatura, ndaponda nkongera nkafyatura no twana tukamfasha ntaruha, ariko narabuze uko ngeze tukaza ko muduha n'uduti tugashinga tukaza twanura mu matafari tukaratura abantu.
Tubamenyeshe kandi ko icyo gikorwa ari cya mbere kibaye mu isite ya Murongwe kuko inzu zose zubatswe n'ibiti.
Mu Rusenda imitima y'impunzi z'Abarundi yasubiye hamwe nyuma yo umunsi w'ejo wa mbere impunzi zo muyo kambi zihamuwe no kumva ibikoro bya rutura byasirana ku birometero 12 by'iyo kambi, aho bita imboko biturutse ku mishwamirano yadutse hagati y'abagwanyi b'abamayimayi barongowe n'uwitwaye Kutumba n'ingabo z'igihugu FARDC. Kuri uwo wa kabiri abarimyi bagiye mu mirima yabo, abanyeshuri basubiye kubyigwa, abadandaza badandaje, eka n'abamotari bunguruje babikeneye. Izo mpunzi zizeye ko n'amashyirahamwe azifasha agiye kuronka haca kugira aje kuzifasha. Muri kino gihariko imboko ahabereye iyo migwano ibintu ntibyifashe neza. Inyuma y'amasaha 28 iyo ngwano yadutse amashure, amasoko n'ibiro ekana na kimwe kirugurugwa. Ni inkuru mwateguriwe na Thomson Unje mugasomerwa mu Kirundi na Manuel Ntirampeba.
Kubwiye isoda cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo FRDC, ivyo nonikaye ni umusoda umwe wa leta n'abagwanyi batatu muri bo umwe akaba yavuga ikirundi. Igisirikare carashoboye gufata mpiri abagwanyi batatu kumugoroba kuri uyu wa mbere nkuko tubibwirwa n'isoko ryacu. Nubwo ibikorwa byasubiriye gutangura buke buke kuri uyu wa kabiri, ibintu ntibiraja mu buryo neza. Amashuri ntiyuguruye co kimwe n'amasoko, amazu y'amadandarizo nayo nyene ndetse n'udusoko duto duto ku bivuko bimwe bimwe byo ku kiyaga Tanganyika akaba atabasuma bibonekeza nk'akarorero rukiye ya kabiri. Abantu babandanya bibaza ico gitero cari kigamije. Isoko ryacu rya gisirikare tumenyesha ko abagwanyi bari bafise intu mbero y'ibigwanisho n'imiti vura abasoda ba leta ya Congo biri aho imboko. Muga twomenyesha ko muri ivyo vyose iciza nuko ibarabara rya Baraka Uvira rikora neza kuko ryuguruwe.
Niko iyo nkuru ya Manuel Ntirampeba bandangirije k'amakuru yacu uno munsi yakoze Sergio Bisimwa ayobowe na Yakobo Kahora yabateguriye. Maria Karoni Ninahazwe nabashikirije mbipfuje amahoro n'amahonda na Gahwane.